urashobora kumviriza ibiganiro byacu aho uri hose mu gutelesharja application ya SBS Radio uciye ku rubuga rwacu ngurukana bumenya arigo sbs.com/au/radio-app. Nuko cyane ndabashimiye umwe n'umurunzi canke n'umuhishuzi Patrice Ntafatiro asanzwe aba mu gihugu cya Canada, aho twavugana rero ku bibazo bitandukanye abantu baba hanze y'igihugu cy'u Burundi bagenda baragira, abavyeyi kutigisha abana, abana kutiga ikirundi canke intambamyi zitandukanye, ivyo bigaca bintwara ku kibazo cande gikurikira. Aho nosaba umurunzi Patrice Ntafatiro kumbure ashobore kugira inama abavyeyi bafatigwa n'ivy'ubuzima, ivyaya mahanga mwe murabizi musanzwe muyabamwo, aho usanga ubuzi bufatira abavyeyi, aho usanga ibikogwa gutwara abana ku ishure, imyitwarariko y'ubuzima ifatira abavyeyi, ivyo bigaca biba impamvu ishitse yo kutigisha abana nyakirundi turiko turavuga. Akanama mwo bagira nakahe?
Ico no saba abarundi baba mu mahanga ko twese tumeze kumwe, nta bakozi dufise, nta kini byose tubyikorera, nuko twokwigora tugafata n'imiburiburi y'iminota 30 ku munsi yo kuvugana n'umwana mu kirundi, n'imiburiburi n'abavyeyi hagati yacu nyene twebwe nyene tukavugana ikirundi, umwana ntihabura utuntu yumva,
aho uri kuravuga turi kumwe nabo akanya kabonetse kose,
akanya kabonetse kose ukamubwira ikintu, ukamubwira nk'uno munsi ari umwana bavuze ngo aubergine, ugenda uzane ngo aubergine, acharambaza ngo aubergine mu kindi ni iki, we aubergine cyamunaniye kumva ko mu Burundi yavukiye no muri Canada ntabyazi neza, cyamunaniye kumva mugamo ndamubwiye ngo intore yaciyategera acharagenda azizana. Rero nuko tuza turagerageza n'imiburi naho yoba n'imiburi 10 naho yoba na 20 mugabo ukabwira abana ico kirundi bakacumva, nazo tukakivugana kandi abantu bakuze hagati yacu. Ica kabiri hariho YouTube, YouTube bugira ko ibintu byinshi iriko amaninde, iriko ibintu utuntu dukino tumwe tw'abarundi batari kubyigukira nabibonye baze kumbiriza, naho byo bari ibintu byo gusenga, naho byo bari ibintu by'igi, naho yo bari umukuru w'igihugu ariko aravuga, naho yo barundi ariko aravuga, bakumviriza ntihabura ikintu umuntu akurayo. Hanyuma ku rubuga naho ku bantu bashaka kwiga ikirundi nashizeho kwikoma rya YouTube hariho ikirundi ubona natanguye ro kirundi langue seconde, nokuvuga nigisha mu gifaransa mugabo nkigisha ikirundi, mu kwezi kuza mu kwa kabiri nzotangura ikirundi as a second language, nzo bigisha mu cyongereza mugabo nkigisha ikirundi, gutyo gutyo bizofasha abantu benshi cyane. Kandi rero jewe intengamiro cye mfata na cye mfata kwigisha gukunda Uburundi mu ndonda bihugu no kwiga ikirundi, abure bagiye ku rubuga rwiwanje ku ikoma rya YouTube bazohasanga ibintu byiza cyane, maze gushaka kwibiganiro bitatu bikwiza isaha n'igice, ndazi ko ibyo bintu byoshaka gufasha umwana n'imiburiburi indwi z'ibicanke zitatu. Niko je ndumva no
uvuze
hariho nikindi, hariho ibitabo mu Burundi umuntu agiye mu Burundi akagura igitabo c'ikirundi akakizana, rero hari ibitabo mvise ngaha nk'ubu noce ndabikwereka biri hijya katoho noce ndabikwereka, hari ibyo mvise ngaha ibitabo by'ikirundi nabyo nyene ndereka abana bashaka bagasoma, mugabo ukabufisa akantu amwe uzazanirwa ucuza kuraba. Nuko niko ndabwira
uvuze kufise ibiganiro bitatu kuri YouTube yawe ukoresha, ariko hariho ibiganiro byinshi cyane kumbure wavuze gusa ibi bijanye no kwiga igifaransa mu kirundi cyangwa icyongereza mu kirundi, ariko hari ibindi biganiro bibanziriza umuntu ahera ndazi nk'ikiganiro kimwe nabonye gitangura kivuga indome z'ikirundi n'ingene zivugwa n'ingene umuntu ashobora kuzikoresha n'indome zitutagira mu kirundi. Sinibaza ko rero ari ibiganiro bitatu, hariho ibindi byinshi cyane by'ikirundi byabanjirije ivyo bitatu, kandi nabyo bishobora kuba ngira kamaro mu kwiga ico kirundi.
Yego, ibyo uvuga nibyo, aho gusa nagombye kuvuga nk'umwana atumva ikirundi mugabo z'igifaransa ibyo yogenda gukurikirana wenyene akumbiriza, mugabo umuvyeyi yoshobora kuza kuraba ibyo biganiro nagize ingene indome zivugwa a b ntibavuga ngo be be ntibahe mu kiru iriho mugabira go ntibavuga ngo be bavuga ngo be che de akigisha umwana izo ndome gerero simpeza ngo nchenja mu tuntu dupo gose ndanavuga ko isahimwe yo kwigisha ikirundi mu gifaransa kundwi intoyi cyane umuntu atako atakoze za dovora navuga adakoze za homework navuga ntashobora gutera imbere n'ukuri
yego abashaka rero ngo kwiga ico kirundi abashaka kurondera ivyo vyibwa bitandukanye vyatanzwe nuno murundi canke nuno muhishuzi bo murondera kuri YouTube abakarondera ikirundi c'abarundi nimwarondera rero iryo zina murashobora kuzoribona kugira ngo mushobore kwiga ibitari bike akajambo kamwe tubiri mwaba mushikiriza naba nibagiye kubaza ko barakahe bwana Patrice
ico mwa mwibagiye kubaza niyo mvuka jewe mvuka jewe ndumumana namuka mu muryango w'amana mvuka mu gihe cyagihe umwami n'abagabo muri mu ntara ntwaro y'igitega hanyuma nico hanyuma je ndumutimba komeye jewe nashikanywe muri Canada n'ingoma uwo baya ni wumva ntanguye kukubwira ngo nashikanywe yo ngo n'udufaranga mvise uwo muntu azaba mubeshi jewe nashikanywe muri Canada n'ingoma nico gituma ari uwo mwuga muri kiza nuko niko bavuga
yari SBS mu kirundi nitwa Jean Paul Amedenizi Gamanda bakengurukiye cyane ndabashimiye cyane bwana Patrice ntafatira ku kanya mwaduhaye
urakarambura akagira agahora ku ngoma
murakoze naho butaha
ifatanye n'abandi bo muri community yawe muri Australia mu kugendera urubuga rwacu sbs.com/au/kirundi.